abashoboye
haba mu mibano mu butunzi no muri politike y'igihugu umukenyezi arashoboye
turashoboye ikiganiro gihijambo abakenyezi n'abigeme bakatuyagira ku ntererano yabo aho baherereye
mugishikirizwa na radio inzamba gateka kawe iminsi yose kuwa kabiri kuva isaha 11 gushika isaha 11 n'iminota 15 mugasubira kucumva kuwa gatatu igihe cy'isaha 3 z'ijoro
turashoboye
ndabara mkijiri wa kundi wa radio inzamba katika kawe nongena ndawa ikaze mkigani rotu wa shubuye Alex Keza ni jenu ndiye nda kima shikilize nguko mumenyere ye ni kumisi ya se kwa kabili kuru na musi tuwaza kukanera hanumu upasoni amashu wa sangu wazi mubi chanya nungu haranira agatika kazi na munu unawesu undi ni shantare mutamuriza mukanya tulajetu mkakiri
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
Madame Chantal Mutamuriza ndakora mu kigo cya leta ego kaze mu kiganiro uyu turashoboye turabazi ku izina Chantal Mutamuriza ariko umuntu yokubwira ati igira bari ko baratwumviriza muri kano kanya kugira tubamenye kurusha n'igishimo ushobora kubwira ko Mutamuriza Chantal ninde muri make turetse bya bizi twirirwa turasoma ku marezo sose ni wiki iyo bari inde muri make
icyo kibazo ni cyoroshye Alex bon jewe d'umuntu kuva nkegeje ishure mavezi ishure kaminuza nize iby'amategeko naciye ntangura kwiyangasha mu bintu bijanye na activisme niko novuga ugambere natanguye muri mushyamo gitwa APSB cyose cyo kura ku nzo ya Facebook hama munyuma n'abandi bagenzi turashyiraho ishyamo gitwa ACAT cyo ndi kretien pour la pollution de la sorture hari muri début des années 2000 mu ntango tumwe hari nko mu 2003 2004 gutyo OE kuvubwo se ningeze mpagarika kugwanira agateka kazi na muntu na kumukenyezi hama doko novuga yuko jewe ndi umuntu mu Gifaransa bavuga ndi passionné muri la promotion et la protection des droits de l'homme et de la femme évidemment je nakoze muri myaka yose dans ma vie adulte mais je suis sûre ou naho haraheze imyaka ishika itatu naratangiye ishyamba ryitwa Light for All kubanongwanira agateka ko kwiga kw'abana bakishoboye mu kujya education des enfants défavorisés nabafasha cyane cyane abana b'impunzi z'abarundi bari mu Buganda novuga ko ari ivyo sinzi ko nishe neza ikibazo cyane
ego murakoze mwakishuye icyo twashaka kumenya tugaruka inyuma gato y'imwavuze turabazi ni ishyirahamwe ya kate mu barishinze turabazi cyane cyane nk'uko mwabyivugiye mu bijyanye no guharanira agateka kazi na muntu na cyane cyane hak'umukenyezi biga twashobora kumenya uko ngene mwabitanguye n'igihe cyatumye muvuga ko mwabitanguye mu kimishure n'igihe cyatumye muvuga ati jewe nk'umwigenda asanzwe yiga muri kaminuza reka ntangure ibyo kuko ariho byinshi byari gushobora kugutwara n'igihe cyo bacara bitumye kugira mutangure guharanira agateka kazi na muntu
ica ayo ibintu bibiri ica mbere igihe twashinga ishyirahamwe ry'abakobwa riharanira agateka k'abakobwa ariyo association pour la protection de la fille burundaise nuko twari twarabonye yuko hariho ikintu kibuze mu mwigeme w'umurundi kazi ari kuba icyo nakwita mu gifaransa confiance en soi kumenya kuvuga icyo yifuza cyane cyane kumenya kugwanira agateka kiwe kubera ukuntu mu migenzo y'ikirundi baturera si bibi mugabo hariho ikintu gituma kiduhagarika uravye n'amazina bita umukobwa mu kirundi ni umunyakigo muzetwa nzu donc umva ukura uri umuntu utaronka ijambo aho ubugira yo tuvuga tuti twebwe abakobwa universitaire kugira ngo umukobwa ashobore kuharanira ikibanza kiwe naho azokura agashika mu rugo rwiwe amenye guharanira agatera kiwe ifu ko amenyera kuvuga amenya kuvuga amenya kusigura neza icyo yifuza na cyane cyane amenye agateka kiwe nico cyane twaranira hamwe cyakabiri nacu chatumye mbere ngira ngo shaho na akat je nize mu ngwano cyangwano yo mu myaka za nona mirongo icyenda na gatandatu mirongo icyenda na kangahe twarabonye amabi menshi yakogwa hama kumi na ine zize amategeko ndavuga nti jewe sinifuza kuba camanza kuko ni ukuri nka independance de la justice ihari mu Burundi donc ntego ikintu nkora ni uguharanira agateka kabanye kabarenganywa nicyo catumye nshobora gushinga akati nibaza hama rero muri kamere kanje ndi umuntu yama ashaka ku sinzi igihe navuga mu kirundi kwinspira abandi na cyane cyane la jeunesse uravye na mashyirahamwe sinarimwo haba harimwo urwaruka kandi n'umunsi ni ukuri ndishima ndanezerwa rwose mbonye abantu twakoranye ku rugamba aho bagese ko ndabona ko abantu bashoboye gutera imbere mu byiyumviro bashoboye gufasha abandi nabo jewe ikintu kimotiva novuga ni ukuvuga nti gusiga izina mu rwaruka cyane cyane ari mu kubaha franco bita renforce ma capacité ubu naho aho nadesize yuko ngiye gufata ingingo yokuja mu kwiga kuvuga nti abana bacu urwaruka rwacu rutize na cyane cyane abari mu nkumbi nta namwe turiko turaja toujours muri la logique yukumva yuko ushoye guhindura ikintu mu buzima bw'umuntu na cyane cyane abakiri bato
ego Chantal twibutse yuko abariko baradukurikira ko turiko tuganira mu kiganiro turashoboye nk'uko ikiganiro kibivuga turashoboye mbega kubwawe ugiye kuraba aho wari uri n'ukungene wize mu ngwano n'ukungene watanguye akate ukabari mu mugwihi wa APFB ushobora kutubwira n'izihe ntambamyi nyamukuru wahuye nazo
intambamyi ni nyinshi cyane d'abord kumva ko hari igihe ngume ngo ntibakumva abantu ntibakumva je natanguye engagement nkiri muto nari muto niho nari nkeze ishure abantu batakumva ubona umengo bakubona nyine nk'umusazi na cyane cyane uba uri kuradefiya la culture en tant que femme en tant que jeune fille uba uri kuradefiya la culture donc ivyo vyose biragoye donc il faut braver les barrières de la culture iwacu hama iyo ni intambamyi ya mbere intambamyi ya kabiri n'uburyo mu ntango byaratugora rwose mugabo ukora umuntu yaba azi icyarondera icyo yitanga twabitanga rwose ugatanga umwanya ugatanga n'uwo ugidafise ukabona umengo ntuzi niyo uri kuraca icyo ni icya kabiri icya gatatu kurwanira agateka akazi na muntu ni ikintu kigoye cyane travail de longue haleine ndasaba imbabarire ko nza ndavanga n'igifaransa c'est un travail de longue haleine kuko gushanger de politique ni igikorwa cy'ubuzima bwose ivyo se hagiye gukora ukabona umengo nta n'ikiriko kirahinduka kuko urumva abarinda guhindura amapolitiki n'abajejwe intwaro ugasanga ntibabyumva na cyane cyane ko twebwe twakora mu gihe kigoye iyo atiline twayigira muri periode ya transition mu ngwano ibintu byinshi byari insansa donc ntibyari byoroshye na gato
madame Chantal ugiye kuraba aho wavuye waraciye mu bintu byinshi intambamye ntizabuze ntihabuze n'ibindi bavuga ngo nkuko babivuga mu gifaransa amasikise menshi reka utubwira
imwe cyanke zibiri mu byo twita success uba waragize ukavuga ati iki kintu n'ukuri naragiharaniye kandi naragishitse ko uyu munsi umuntu ashobora gufatira kakaro
je wa d'abord succès ambere no vuga ni le capital humain yon davinyo mankara aba abo twako batanguye badusanga aho twebwe tubasumba gato ntaba ntabiyangaje muri akacu ni ya PSB jewe navuye Burundi baharaze imyaka itari mike shika cumi n'ibiri nsigira akacu abandi uno munsi ndavye ivyo bariko barakora nkabonaho bagejeje nkabona urugamba bagwana n'ingene rutoroshe aho ndavuga nti iyo ni success story nkuvuga mu gifaransa n'abandi mbonange n'ababiteje imbere bonyine ku giti cabo kuko en fait icyo abantu bakwiye kumenya ni uko kwiyangaja mu mashirahamwe birakugurura mu mutwe birakugurura meme no mu bijanye na carrière professionnelle kuko uramegurije ibintu byinshi tutiga mu ishuri me wigira kuri taha wigira mu kazi rero iyo ndavye abo bantu twakoranye ntabona aho bageze uno munsi ndavuga ni success story hama ndaje no kugaswe kanje jewe navuye I Burundi ngenda gukora muri organization internationale peut-être que uwo mengo n'akantu gato ariko ni kintu kinini cyane n'igihe ngiye gukora ako kazi bagira bakanavuga nti nabyumva mvuga nti erega jewe nakuri I Burundi kandi ni Burundi ndashobora kuma akazi mvuye I Burundi gihagije amahenda akora muri Swiss iyo yoba byo byose mvuga nti ni ibintu byavuye muri ya engagement nagize muri ya novuga ko ari investissement kwiyangaja mu kudefenda agatsiko k'abandi ukaca wiga n'ingene ibintu bikogwa nyine akazi gakogwa uriko nawe uri developer personnel ndagenda gukora muri Swiss nawe nyine nkora muri ishyirahamwe rifasha aba activiste kandi rifasha abarundi benshi abajeune abakuze baserukira ama association bona ubukomba bariko barakora bakoresha amasifa abahaye kwishyirahamwe nakora muri Swiss ibyo byose mvuga nti ni ibintu byavuye muri investissement nagize bitari byoroshe
twibutsa yuko ikiganiro cyacu kiraba cyane cyane abigeme n'abakenyezi ariko kikabwira bose mbega wowe Chantal ugiye kuraba turabizi warakoreye mu Swiss warakoreye muri Afrikaine waratembereye n'ahantu hatari hake ugiye kuraba ukungene umukobwa canke umwigeme nk'uko tubivuga mu Kirundi canke umukenyezi ukungene yiteza imbere ukungene byari bimeze wowe ukiva mu Burundi naho hose wagiye uratembera wovuga ngo uyu munsi mu mwaka wa 2019 byoba bigeze hehe
uyu munsi w'2019 ndavye twebwe muri rezane 2000 tutangura uru rugamba nkaca ndaba n'uno munsi turabiye naho duhuriye uno munsi muri inama harimwo abakenyezi n'abigeme 30 bose bari engage mvuga ntitwateye intambwe idasanzwe kwera tubitangura justement twatangura APFB ntaba hari abakenyezi bamwe bakuze muri UFB mugana ni abakenyezi benshi cane cane abigeme bakiri bato bagwanira bakenyezi mugabo uno munsi ni benshi cyane babikora kandi ni benshi bashaka kubikora naho hari ingorane mu gihugu ubu batamuntu ashobora kubikora nk'uko abyifuza cyangwa benshi bavuye mu gihugu mbona twarateye intambwe ikomeye no kubona yuko no mu buhungiro abigeme n'abakenyezi babandanya bakora ni intambwe
yego tugana ku musozo uyu munsi abigeme abakenyezi batari bake hari ababa bifuza gukora umubuyu cyangwa uriya hari uba bifuza guharanira agateka kazi na muntu cyangwa abicishije mu kazi kiwe kandi cyose cyangwa ikindi gikorwa n'akahe kajambo cyangwa n'iyihe mpanuro uwo muha twavuga nk'ubimazemo imyaka itari mike abifitemo uburambe
impanuro ni umuha ni ukuvuga nti ni ikintu kimwe uno munsi ushaka gusiga izina irihe wifuza ko umunsi woba wafuye uvuga iki kuri tombe yawe icyo wasize cyane uyumvire igihe uzofise anniversaire y'imyaka 20 ushaka ko bazovuga iki kuri anniversaire yawe y'imyaka 20
akabazo kanyuma Santare Mukamuriza kumvise mwarakoze ibijanye n'abigeme kumbure hariho umuntu ashaka kumenya uyu munsi imigambi yawe yakazoza iyo bari yihe uvuga ati izotuma umwigeme n'umukenyezi w'umurundi kazi atera imbere kurusha uko ari ubu mu mwaka wa 2019 kumbure nko mu mwaka uza nko mu kwezi kwa Kigarama kwa 12 nk'aya masaha hazoba hari ikindi kiyumbiye ko nihe bwami mwa mufite
Jewe imigambi fise ni navuga ko ari ibintu bitatu icya mbere ni ibicanye na no kwigisha abana n'abajoni kwigisha ari kwigisha muri kubarondera uburyo bw'uja mu mashuri canke kwiga imyuga umugambi wa kabiri no gufasha abakenyezi cyane cyane abakenyezi bari mu buhungiro mu Buganda kuko ari hondi kwiteza imbere kubaronderera ibyo bita activité générale kuko nicyo nibaza yuko umukenyezi kimugoye cyane rwose muri iyi minsi izaza aho turi kumwe icya gatatu ni ukugira plaidoyer kugira ngo baronke iyi protection sociale n'économique
nakoze cyane kwitaba ubutumire bwacu
murakoze cyane kuntumira
hano ikiganiro cyashoboye cyo kuri uno wa kabiri higice kigarukira mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yombi turashimiye mutumire wacu Chantal Mutamuriza tukaba dushimiye na mwebwe mwese mwaduteze yombi Alex Keza na ikona washikiza ikiganiro kabaha ndabifurije kuroranirwa mu byanyu no mu banyu naho butaha
cari ikiganiro turashoboye ushaka kugira icyo ubaza canke kutwunganira rungika ubutumwa bugufi kuri telefone akamenyetso ko guteranya 254 70 29 45 87
turashoboye.